VOA. Hii ni Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese na bagenzi mwese. Turi kumwe kuri uyu mugoroba hano muri studio, muri kumwe nanje Aloise Bigirimana hano ni i Washington DC. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye.
Hari uwo mu gihe ari gucyo bya kiti nta nyungu nta kamato kubona gufasha abarundi n'uburenganzira bwabo yuko baheza bagaragaza imfashanyo yabo.
Uyu ni Edouard Nduwimana, icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatandatu. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu makuru aramvuye tugiye kubashikiriza. Eka aya makuru tuyahere ku makuru y'inkino, aho umugwi nserukira gihugu w'u Burundi uhejeje kwirahira umugwi nserukira gihugu w'igihugu cya Niger mu kutsinda ibitsindo bibiri ku busa. Aho ni muri za nkino zo gukurana kuranamwo hagati y'imigwi nserukira bihugu kugira hazoboneke imigwi izoja mu mahiganwa ya kane azobera muri Gabon mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Ku Burundi nyene ngo nta gihugu na kimwe kirandikira leta y'u Burundi kimenyesha ko cahagaritse imfashanyo cahora gitanga ku Burundi. Ibyo byashikirijwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Edouard Nduwimana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatandatu Fidelite Ishatse.
Chegea chakabi chumukuru wina mashinga mateka duwa hondo imana, intumbero ya hecho kiganiro, kwa kumenyesha barundi byavuye mu nama igira kane ya wakuru wina mashinga mateka kuisi. Edouard Nduwimana kabayari ya giye aserukira mukuru wina mashinga mateka mu Burundi Pascal Nyabenda. Muriyo nama huko Edouard Nduwimana imenyesha, ngo yaronse akajya kubonana n'abandi bakuru b'inamashinga mateka batandukanye akizira ko bazovugira Burundi mu leta yabo.
Barabonanye n'urongoye inamashinga mateka y'u Faransa, babonanye n'umukuru w'inamashinga mateka y'u Bubirigi n'umukuru w'inamahenguza mateka y'u Bubirigi nyene, cyane cyane kwagira ngo tubabwire ingene mu Burundi byifashe kujyana n'umutekano, cyane cyane inyuma y'amatora aherutse kuba amatora yavuzwe ko ibitari bike. Aha rero twagira tubwira abarundi yuko atamakenga abogira twe nk'abaserukira abene gihugu abo twavuganye nabo baserukira abanyagihugu iwabo batwemereye yuko ndetse bagiye no kutuvugira bere ya mareta yabo kugira ngo bayasabe by'ukuri nabo ba nkumbure bagikwega ibirenge canke bagikekeranya yuko bandanye bashigikira u Burundi.
Kubijanye n'ikibazo cuko iyo mibonano bagize hari cizere ko ibihugu byafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo biha u Burundi byo kwisubira ko Edouard Nduwimana ati gushika ubu nta gihugu na kimwe kiramenyesha leta ko cagahise imfashanyo ku Burundi.
Ikiriho kijanye n'ibihugu bimwe bimwe bishobora kuba byarakuye akarenge mu gufasha u Burundi, sinibaza yuko hari bimaze gukura akarenge mu gufasha u Burundi. Imigenderanire hagati y'ibihugu ifatira ku bintu byinshi, ngira ngo ntimuza murafatira rero kuvyo mubona vyandikwa ku masite no kubindi. Iyo bakuyemo akarenge barandikira amareta bakabimenyesha inzego z'ibihugu, gushika no munsi rero nta gihugu na kimwe turabona cyandikiye igihugu cy'u Burundi kibikibwira yuko gihagaritse canke kidohoye mu gufasha u Burundi.
Edouard Nduwimana icegera cya kabiri cy'umukuru w'inamashinga amateka arongera kandi ati naboramuka bafashe ingingo yo kureka gufasha u Burundi n'uburenganzira bwabo.
Ariko no mu gihe hoba ico bikoramwe nuko twabwira ko ari uburenganzira bw'ibihugu, uburenganzira bw'ibihugu kuko ntabwo ari iteye kugira ngo igihugu gifashe ikindi. Igihugu gifasha ari uko kibonamwo inyungu kuri icyo gihugu kiriho kirafashwa. Hari uwo mu gihe hari gucyo gira kiti nta nyungu nta kamato kubona gufasha abarundi n'uburenganzira bwabo yuko baheza bagahagarika imfashanyo yabo, kuko natwe ntituri igihugu kugira ngo dufashwe, natwe turi igihugu ya dufasha abandi. Tubaza rero yuko hari uwo hava afatira ku vyatora yabaye ngo ace areka kubandanya afasha u Burundi.
Tubamenyeshe yuko iyo nama y'abakuru b'inamashinga amateka ku isi yabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cegeya cha kabiri cy'umukuru w'inamashinga amateka Edouard Nduwimana akaba ari yari amaze iyindwi dusozereye i Bujumbura. Fidelite Ishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Perezida Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, arashimira sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro inzego z'umutekano, abajeje intwara madini n'abandi ku ruhara bagize mu bihe by'amatora. Aho hari gihe yariko asozera igikorane cyari kimaze indwi cyatunganijwe nawe hamwe n'umuryango wiwe mu ntara ya Ngozi. Jean Bosco Ndarurinze niho yarari.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abanza gushimira abakozi b'Imana n'abasengeye Burundi bose muri rusangi. Imigwi itandukanye irangura imirimo y'igihugu yarashimiwe bivanye n'uruhara umumwe wose wagize mu gihe cy'amatora. Abambere bashimiwe n'inzego z'umutekano avuga ko berekanye ko bakunda igihugu bitari bwaboneke.
Turashimiye cyane kandi abajeje umutekano. Abajeje umutekano ukuntu bitanze ijo n'umuranga. Mu bantu Imana yakoresheje ibikorwa bikomeye, Imana yatugiriye neza, barundi bene wacu. Imana yatugiriye neza, yaduhaye abagabo, iduhaye n'abakenyezi, imisore n'inkumi, vyukuri, bakunda Imana kandi bakunda n'igihugu cyabo gusumba twabibonye muri kazi y'ubutacu. Kubw'ibyo rero dukomere amashyi Imana yacu, dushimire Imana kubw'inzego zacu nziza Imana yaduhaye z'igisirikare n'igipolisi n'abategetsi. Kandi abashinyi ntibe baraberekana neza yuko ahari ubumwe akoreka ibitangaza.
Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yarashimiwe by'umwihariko n'umukuru w'igihugu avuga ko berekanye ubutwari.
Turashima kandi yuko n'abandi basabikira inzego zitandukanye zikomeza kino gihugu abari mu butunga abahagarikiye ano matora. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro n'abantu bakoze ibikorwa bikomeye cyane birimo amagaragazo menshi cyane. Uno musi turanezerewe kubona tuviga mu vyegwa vy'Imana, twese tunezerewe yuko Imana yabanye natwe ikabana nabo ikabashoboza uno munsi, ikaba rero turi ngaha igikorwa cyabo bagisozereye neza kiya gikorwa mwakoze. Sintekeranya abantu bahagaze rugabo mwebwe muri ziya nzego, sintekeranya yuko Imana izobahera umugisha kuri mwebwe, ku miryango yanyu, ku bana banyu, kubuzukuru no kubuzukuruza gusha kurunganwe ntazi ko kuzungana kuko mwabaye bagabo nyabagabo.
Inzego zaraye zirangije kiringo nazo nyene zirashimirwa n'umukuru w'igihugu ku bikorwa baranguranye.
Turashimira cyane abo twakoranye mu kiringo giheze cy'imyaka itanu yari iheze. Ntimworohewe, twakoze ijo n'umurango abari mu ntwaro, abari bari muri leta, abari barongoye ibisata bitandukanye. Turabashimiye cyane kuko mwabaye abagabo nyabagabo, kuko twashoboye kubandanya umurongo twiyemeje gushika naho dutunganya neza iby'igihugu maze inzego zisubirizwa n'izindi zivuye mu batora y'abanyagihugu nk'uko n'abamashyizweho n'abanyagihugu. Ku bw'ibyo twikomera amashyi kandi turishimira abanyagihugu.
Ibihugu vya Afrika yo mu buseruko n'abandi banyamahanga bamwe bamwe barashimirwa n'umukuru w'igihugu kubera batahuye bongera baraherekeza umugambi w'amatora.
Turashimiye kandi n'abanyamahanga badufashije, badutahuye, bakaduherekeza gushika uno munsi. Nabonye turabashimiye cyane, baramuko, baramuko, babandanye badufata mu mugongo nk'uko natwe dufata mu mugongo abandi. Twese Imana yaturemye nyir'ibihugu bitandukanye, mugabo turi magiriranire. Turadushimiye cyane cyane rwose ibihugu byo mu karere ka Afurika mu buseruko batubereye koko ababanyi beza kandi batutahuye bakadushigikira. Tubakomera amashyi.
Mu gusozera igikorane, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashimira abarundi bongeye kumwizera bakamutora. Ingozi Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Jean Bosco Ndarurinze, iyi ni Ijwi rya Amerika. Mubandanya mukurikirana mu kiganiro muri Isanga cyo kuri uyu munsi wa gatandatu. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiriye n'abanyagihugu b'i Burundi, aho batanga ivyumviro vyabo ku bibazo bitandukanye biri mu gihugu c'u Burundi.
Leonidas, uraho neza?
Yego, turakomeye, tushimiye Imana.
Yengaho terera rero?
Yego, cyo noterera nuko mu Burundi turamahoro, dutuje, dushimiye Imana. Hanyuma ikindi nuko tuvuga yuko igihugu kiri mu mahoro n'umutekano, nk'ubu ndi hagati mu gihugu turimo dutembera ino za cankuzo ahantu bita Imiciha, hameze neza, haratekanye. Na Cyezaruyigi ncani Gitega, ncani Murambya, hose abanyagihugu baratekanye kandi bari ku mirimo, ari ku kizi, bariko biteza imbere.
Ku wa gatandatu se bajya kurima?
Yego, barakora, barakora bivanye n'uko baba bitunganije mu mirimo ya misi yose. Barakora usanga nk'umwe yitunganije, bamwe bagera mu mirimo mugabo agatakiri kare, mugabo barakora kwa gatatu, badakora cyane, badakora ni ku munsi w'Imana.
Nk'uyu munsi aho ngaho mu cankuzo uri, abantu ubona bari mu mirimo cyane ni abarimo bakora uturimo tumeze gute?
nabarimo badandaza abantu biteza imbere bacuruza kugira ngo barabe ko ubuzima bwo kwisununura.
Yego.
Nari nace no mu gikorane cy'ingozi ahantu bitwa mu byo by'Imana habere igikorane cyatunganijwe na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe bashima Imana ko yabashoboje kurangiza ikiringo Imana yari yabahaye bagatangura ikindi kiringo bombiwe n'abenegihugu. Nanjye nagiriwe ubuntu bwo kuba mu gikorane hari igihe ibihe bidasanzwe bari batumiye abakozi b'Imana batandukanye bava mu bihugu byo muri Australia, Canada, muri Georgi, Nigeria, abavuye Tanzania no muri Zambia, kandi abantu barahezaga mu buryo budasanzwe. Tukaba tubona ko igihugu kigiye gutera imbere, turabye n'iby'Imana yasezeranye igihugu n'ikimura abakozi b'Imana.
Abo bose batumiwe baraje se?
Yego baraje, ahubwo twatangaye kubona atamenyesha makuru wa radio
Ijwi rya Amerika
ashite kugira ngo bavuge na byiza Imana iri kuyakora igihugu n'ingenda abantu bakunda gusenya Imana. Mu rundi twasenya Imana cyane, nibyo abamenyesha makuru ba radio Ijwi rya Amerika bakwiye kuzabishyiriramwo ko abarundi bakunda Imana, basenga Imana, kandi Imana yo mwigire se wa Yesu Kristo, Imana niyo dusenga.
Ariko rero Leonida, umenye utubeshyeye kubera ko hari umunyamakuru wacu ujya ajya kureba naho president wa Repubulika aba ari mu masengesho, nk'ejo ndabizi neza yarahari.
Yego yarahari, mugabo nagoma mvuge ingufu avuga ibijyanye n'imyiyerekano ibujumbura, sizo ngufu ashyiramo n'ibikorwa byiza biba biriko birakorwa mu gihugu. Ibyo nibyo tuvuga mu itangazamakuru ko harimo utunenge bakwiye kuza barahindura, na cyane cyane abamenyesha makuru bajya batabita mu kamusoni bande bose baze bahindura kuko umengo bashyiramo ingufu mu kuvuga ibyabaye nabi Bujumbura mu myiyerekano, mu gutura amapine bashyiramo n'ingufu mu kuvuga byiza mu gihugu bikogwa n'indongozi z'igihugu nk'abanyine icyubahiro umukuru w'igihugu n'abandi bamufasha gutwara igihugu n'ibyiza abanyagihugu bariko barakora, ntibagume bavuga ibibi gusa, kuko nibyo navyo nyine bimuteza imbere igihugu kugira ngo abantu bamenye ibyiza biko bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi n'utakiza kimenye n'icyo gituma abantu bamenya naho Burundi buri.
Ariko rero dusubiye inyuma gato, rero nida watubabarira kubera ko ubundi itangazamakuru yego ntabwo ribereyeho kuvuga ibibi gusa, ariko ibibi iyo bihari nabyo byibatera ipfunwe ngo twoye kubivuga. Ahubwo noneho rero nk'uko nguko muba mubonye umwanya wo kuvuga, nibyo byiza mujye mubivuga, si uburyo bwiza se?
Ni byiza cyane, kandi twabakengurukiye cyane radio Ijwi rya Amerika ko mwateye akamo.
Yego rero nida, yego urakoze cyane.
Yego ama tugasaba ko mwoza muradutera akamo n'ikindi gihe muze murarunca abamenyesha amakuru mu ntara zitandukanye zo hagati mu gihugu, babone igihugu nyine abanyagihugu batekanye bari ku mirimo. Tukaba tubishimiye Imana, kandi n'Imana yaduteye iteka n'icyubahiro umukuru w'igihugu akijijwe, kandi tukaba twamuhawe n'Imana. Ibyo tubishimira Imana cyane.
Ye tuzabikora rwose, tuzabohereza kandi nkwijeje ko bizakorwa. Urakoze cyane.
Yego urakoze cyane.
Ye
urakoze cyane yese abaho mu gica.
Ye namwe Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi Emmanuel. Emmanuel uraho, urakomeye?
Mwiriwe.
Amakuru.
Makuru ni meza.
Wowe uri mu kihe gisagara?
Nje ndo mu gisagara cya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru.
Uri muri Masisi?
Ni Masisi muri Repubulika Demokratike du Congo.
Nuko nawe rero uvuga amakuru yawe, amakuru ubona yerekeye Burundi.
Ku Burundi icy'ingenzi ni uko nje hari nk'igitekerezo cyane nifuza, ni uko iyo mbona abantu benshi bakomeje gupfa imibare myinshi yiyongera, ni uko bona ko ari ikintu byiburaho ni ibyibura yagombye gukora kugira ngo yohereze ingabo zije gucungira umutekano nk'uko ije ibikora mu bindi bihugu.
Oni urabona yahera hese, kandi mu Burundi ubutegetsi buvuga yuko hari amahoro. Nk'uyu nguyu tumaze kuvugana Leonidas nije imbere nawe atubwiye yuko ari amahoro.
Nta mahoro nk'uko urabona, nta guverinoma ishobora kubura opozisiyo, kandi ntabwo ariko nanone ntawangwa na bose, ariko noneho ufashe majorite ya population nationale wasanga bicara barira amahoro, bicara barira amahoro. Byari byiza ko hari icyoni yakora kugira ngo nangwa se niba bavuga ngo hari amahoro bagashyiraho abaobservateri.
Abaobservateri bo kugira ngo barebe iki se kandi amahoro ahari?
Okay, bo kugira ngo barebe niba koko ayo mahoro avugwa niba ariho, nangwa se niba babona ko abaturage ari abo guharabika guverinoma.
Burya rero n'umuryango w'abibumbye ntabwo ushobora kohereza abasirikari mu gihugu icyo gihugu kitabishatse. Wari ubizi ibyo ngibyo?
None mu gihe nibyo ndabizi, ariko mu gihe none population igomeje kurira guverinoma nayo amahoro arahari, none twaje mu ruhe ruhande twakora ikisasi kugira ngo tumenye umuntu uvuga ishukuri hagati ya population na guverinoma.
Bagomba kumvikana igihugu cyabo bakagishyira mu buryo.
Okay, kumvikana niyo mpamvu sasa bagomba kumvikana, ariko noneho bafite umuntu uri kubahuza.
Ibyo ari byo byose n'ubungubu mu Burundi haracyari ibyo bitekerezo byo kuganira, ibitekerezo by'abahuza nk'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, nawo ni umuhuza, Loni ni umuhuza, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni umuhuza, abo bose barimo baragerageza, ahari ubwo nibasanga ni ingabo zikenewe nabyo bashobora kubigeraho. Reka tuzategereze turebe, sibyo?
Gutegereza ni ukuri, usibye ko nzi ko EAC East African Community imaze igihe ntabwo bafata ibyemezo ngo bavuge byibura ngo tugeze aha ngaha, ahubwo ikigeze ni uko usanga tanto les partis za guvernamento bagahora bavuga bati naho ni amahoro, abaturage nabo bati ku makuru atandukanye kuri Facebook kuzindi mbuga bati naho guhunga kuriyongera, nibyo ngibyo amaherezo nayahe.
Reka tuzarebe uko bizagenda ibyo ari byo byose babirimo. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, amakuru aho ngaho iwanyu ku mitumba mu gisagara ho muri. Kuri telefone dufite Nzeyimana. Nzeyimana uraho?
Ngaha.
Uri hehe?
Ndi mu Rugombo.
Aho mu Rugombo mwifashe mute?
Cyawa turakomeye, umutekano ni wose, ariko Ibujumbura numva biracika.
Vuga, uyu munsi wumvise bihacika gute?
Uyu munsi?
Uno
munsi numvise ngo ngahe ngo kubera ni amasasu menshi yavuzwe, ariko icyo nagomba kuvuga si ikindi. Nuko nosaba abazene bari mu myiyerekano, nabo bazene b'imbonera kure, yuko bafata umwanya bakajya mu biganiro bagahuriza ku kintu kimwe, kuko babandanije basangira bariko barisambura ko nyine kuko nibo bazene, nibo Burundi bwezi. Abo bankuru nziza sinzi bande, abo barongoye senaredi bose n'abatamba ariko baragenda, kandi Burundi bazobudusigira twebwe. Nuko twebwe abazene twokwiyoruganiza tukagira inama tukumvikana ku kintu kimwe, hareka ibintu byo gusangira kuko naho siko turajya, ahubwo tuguma dutera inyuma. Urabya nko mu 1994 twari tugeze hamwe ku iterambere n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ubu igihugu cy'u Rwanda cyaba dusize kure na kure kubera ubuvuzi bwacyo bw'abazene. Urabya mu 1994 1994 abazerere sinzi abasanzwe seke bagwana bapfuye n'iby'iboro.
Nzeyimana we urakoze cyane, igitekerezo cyawe rero ndibwira yuko abandi bajene bacyumvise, urakoze.
Nuko bagikorera ko niba gifata imimero ko Burundi ni bwatwebwe bwamirisi bwa Nyangoma. Nyangoma usanga afite nk'imyaka 70 ariko agashaka kutwomana na Burundi twebwe abazene tukiri bato.
Nuko ndagushimiye. Dufite kandi kuri telefone Jonas. Jonas uraho neza?
Ndahari amahoro.
Urakomeye?
Ego ndakomeye.
Wowe uri amajya hehe?
Ubwandi mu gisagara cya Bujumbura.
Mumeze mute rero?
Bisa n'ibyiriwe ariko byo mu gisagara cyacu biragoye. Dushobora kwirirwa amahoro atanduruza amasasu twumva, ariko hajya nimugoroba tukumva amasasu amakaritsiye amwe amwe, ugasanga birabugaranywe, ntabwo basohoka, ntibinjira, biragoye. Muri make ntabwo noro nk'ukunda bivuga neza, ariko uno munsi aho niwe mbona twiriwe amahoro.
Kandi mwaraye amahoro nanone?
Ego tujye gusa mu ijoro haraturitse ibisasu, imwe tudashoboye kumenya ibyo ari byo, bikadutera ubwoba, ibisasu biteye ubwoba. Ubwo rero mu gisagara cya Bujumbura muri make ntushobora kubakariza neza ngo bimeze neza cyangwa bimeze nabi, kuko umwanya biba neza ubundi bigahinduka.
Ibyo bisasu byavuze umwanya ungana iki?
Ibyo mu ijoro ryakeye byavuze umwanya muto, ko byagiye kuvuga mu masaha ya saa yine, ariko mu ijoro ryari ryakeyeho niho bwahise gusha hose ari amasasu avuga cyane cyane mu makaritsiye Nyakabiga, za Ngagara, za Cibitoki, gutyo za Mutakura.
Ubu ariko muri karitsiye urimo muritemberera, murakora utwanyu, ubu ngubu nta kibazo?
Ego aho ndi turatembera, ariko ejo niho natembereye za Musaga ntabwo bashobora kuva mu nzu, natwe ariko turasaba inzira ko tworenganja ubudahuka muri Kanyosha, biranka birananirana, nkaraba nkavuga nti none igihugu cyacu uko abategetsi badukinira ko bamwe akavuga ngo na mahoro abandi ngo nta mahoro bwakwira aya makaritsi amwe bakaganya tubuse tubaye abande bwaca tumba ko batwa ibiziga za nyabagere ahandi kumva ngo abandi bakomeretse abandi bapfuye kibaza none ayo mahoro nayo bavuga aho abantu birirwa mu nzu abana bakiriga inzara ko kazi ntugende n'abagiye ku kazi bakabankira aho dusine ayo mahoro abayobozi basubira na mahoro bwoko kimujyaye meze gutyo.
Niko se yenda ubusanzwe ukora iki?
Yewe
yeah.
Niko utwanje nyende umunyagihugu musoye
utwo wikorera uracuruza ubigenza ute?
Yego ndacuruza.
Ucuruza udukiza?
Utunuzi turibwa nyene two ku muhanda yewe adandaza utuntu nyine abantu bakakugurira kugira ngo udufaranga two kwifashisha.
Uyu munsi hari icyo waronse?
Ntabwo ari neza kuko iyo abantu badatekanye ntabwo ushobora kuronka ikintu gishimisha. Turabyumva nawe nyine ushobora kuronka amafaranga ugasanga nta nubwo uronka nayo kwishyura n'ikibanza ukoreramo.
Uyu munsi waronse angahe?
Ntabwo aragira ko marura ntabwo burira ndibuharure niyo uri ku mugoroba.
Ariko ubu ngubu urimo uradandaza?
Oya, nabihagaritse.
Wabihagaritse?
Yego.
None se nimba wabuhagaritse kandi butarira nta n'icyo waronse ubwo se urararira iki?
Biragoye nyine ubwo nyine ko ndaraba nyine mfungure gusa cye mbabaza n'umutekano ibyo gufungura uragerageza ukabifungura uko nyine anje nayo muri azi ukuntu Afurika tubayeho cyane cyane mu Burundi usanga tutunze no munsi y'idolari imwe ku munsi ariko iyo bahari amahoro hari umutekano umuntu yagenda ashaka inavuze ati ngiye kumusaga nimba rudarage ngiye kwaronderaho nka turonka batigiye mu Nyakabiga ndahashaka utu nka turonka ariko mu gihe ntinjirayo wumve yuko by'ukuri itabimeze neza cyangwa mu gihe atabusohoka ngo ave batarengane hamwe ndi angure ako kantu mba nashyizaho urumva muri make by'ukuri ko bisaba bishimishije. Ego
Yonas we urakoze cyane ndagushimiye.
Urakoze cyane namwe kuduhereza akanya.
Yego Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru aho ngaho iwanyu aho muri kandi mushobora kudukurikira mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 turi kumwe na Kwizera kuri telefone. Kwizera we urahura komeye?
Turaho byubunye na byubujumbura.
Ibyaho by'ubujumbura bimeze gute? Tubwire.
Nanye muraho.
Turaho.
Ego.
Ye, nango haro tubwire iby'ubujumbura uri kuvuga.
Ibujumbura ni nyine nzana meze nabi na kwigisagara kimeze nabi buzima bwa sana bwahagaze atakigenda kuri.
Uyu munsi ubuzima bwahagaze?
Oh, sibyo ubu gusa imagine hano ko imagine isho nkara kubwira abana ko ufite mu gisagara hagati nako abantu kacu bantu batayitera kujya nko kuvuga nkuko byahora.
Yego.
Eh, wanda ko ufite mu gisagara abana ko umwisi heje wacu mu gisagara abana ko abantu ubuzima bwandanye kuri kwamye magazine usanga yuguruye. Bashaka n'abakesha gushyira ibitondo ariko ubushya mu gisagara byo kuba abona ko ubuzima busa n'ubwahagaze nta kintu na kimwe abantu bagisise n'abatenda ku muti ntacyo bagitora kubera ubuzima buzinze abantu barakenye ubona ko byo tubisa n'ibyahagaze uri kwabiraba neza mu gisagara.
Uyu munsi wowe wiriwe ukora iki?
Yego ndi ku kazi mugabo urabona ko naho turi ku kazi mugabo urabona ko usanga umugoroba ugeze umwe wese aca yegera umuhana asize cyangwa umwe wese aca yegera umuhana kubona gisagara kitewe urabona ko kuko kije kijya no hino amasasu aratanga na grenade personal urumva iyo umugoroba ugeze rumwe wese abanza kwegera umuhana akava mu nzira kuko ntaba azi nyine bigenda ibikurikiye.
Ubutaha wowe muri iyi minsi ugera mu rugo sangahe?
Ku bisanzwe jewe iyo mu minsi yaheze twanashamye neza saa tanu z'ijoro.
Sangahe?
Saa tanu z'ijoro.
Ah, saa tanu z'ijoro uba ugitembera?
Ku bisanzwe mu minsi yaheze niko byaba bimeze niko niwe na finansi niyo saa jya ntambira ku kazi. Ariko ubu narenze n'isaha imwe gusa mba namatukwaho ku kazi. Urumva ko ubuzima butoroshye rero kino gisagara cyacu ibintu bimeze neza yumva usanga numva nabo isagara kuronde ubuzima bamwe bavuganye amakatiye umunsi ugahera n'undi bakwirikira urumva ko ibintu bitameze neza.
Ubungubu se nk'aho ngaho mu tubari aho utuye nta bantu ubona bicaye bari kwiha kamwe?
Amatsi niko mbese mbese ndengaze igihe uherekera ngaho ibujumbura kugira ngo abone ibujumbura bwo bameze ubunye kumbure ngira ngo n'abanyabari benshi ngira ngo basa n'abahombye atabaye benshi abenshi bari bari kugara kuko nta kintu kimwe kironka ubari buse bwinshi busa n'ubwo bwa nta kintu bari bagifise kuko abantu mu bujumbura ziko benshi size risamoya nko muri mpu muri weekend nka amasaha saa 10 abambere bamaze bamaze gutangura gufata ijyambi ariko bayakure he nta mahera bagifise nta kintu nta gifise.
Kwizera we urakoze cyane.
Ego nama.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite kandi kuri telefone. Ndayizeye, ndayizeye uraho?
Ego ndaho.
Umeze ute?
Ni kuri na mahoro turashimye.
Wowe uri mu cyo gisagara?
Ngo ndi Bujumbura jewe.
Yego.
Ego.
Ko numva uri mu bantu benshi se?
Eh ni juste nari ko ndava ku ishuri nari ko nahinjiye ngaha muri Centreville ha kuri marché aho uri soka muri ya Bujumbura.
Eh, uyu munsi mwize?
Ego. Ego twe twize vo. Turi ganye ne naho usanga situation imeze neza.
Wiga hehe?
Bo ni ga kuri Université de Nier ya Bujumbura.
Yee.
Ego.
Mufite abarimu bose baraza bagakora bisanzwe.
Ego abigisha nyene bo bafise kuro baraza bakigisha mugabe kibazo kibagihari abanyeshuri tubatwigana.
Mm.
Usanga kibazo gihari baba bava mu bese baba bava mu quartier usanga yugaranwe. Mushu wasanga ntibige hari gusanga programa ikibazo kugira ngo tugikore mwe wasanga abanyeshuri ko baba budaho sha guca kibazo gakacunguruzwa ababuganwa mu quartier urumva ko hatavitaho neza neza.
Mm.
Ego cyane.
Niko se nagira ngo nkwibareze kuri umujene nk'ubu ngubu mu Rwanda, mu Rwanda ikipe y'u Rwanda Amavubi irimira kinana Ghana. Uwo mupira muri burebe kuri television?
Kureba nibaza ko afite akanya bashobora kureba mugabo nk'ubu. Yutakanye bise n'ibiravyo bigoye.
Mu yandi magambo nta hantu abantu bagiteranira ngo barebe nk'agapira cyangwa se ngo barebe indi myidagaduro bakore indi myidagaduro ngo mu gisagara cya Bujumbura.
Nyakubaho umenyesha makuru icyo kintu mu Burundi gisaba kigowe niki nabaho umva sugari ntushitse n'umugani mu bisanzwe. Ubu
bimaze igihe kingana iki?
Kuva manifesto zitangura
mu kwezi kwa kane. Eh mu kwezi kwa kane. Eh.
Yego umva kuva ibyo bigitangura ba gatelevizyo karabira mu nzu n'ushobora kuja no muhana w'umuntu. Mm. Tumwe twego abanyeshuri hari gusanga nk'ahantu uba tamuya nk'ubu hari. Ndabura byoroshe kuca ahandi nko ku mashuri ari ku muyankuba kwagira etude mugabo ubu ntigikunda umva ko umutekano bari muke mwijuru bonye dizite yazigeze wihuta gushika muhira.
Mm.
Umva yuko ubuzima butahomeze neza muri ico gihe naho umva abantu bagegeza kuva ko ari umutekano nta uhari urabona ko nabantu bose bafite ubwoba budasanzwe.
None se kuvuga ikibazo cy'umuyaga nkuba nkubwo ngubwo musubira mu masomo gute iyo muri wanyu ni mugoroba?
Nyine urumva kubera umuyankuba washobora kumarana n'iminsi utabona umuyankuba kuri icyo gihe mwigerageza nyine uje umva n'isuriga gucumbagira aho gukoresha buji nta kundi twabigenza. Ubuzima urumva ko nawe uri kwabiraba no abantu bagenda gusanasana akongera gufata turiya na turiya kugira ngo bashobore kubaho mugabo babona ko nyine ari ibintu bidashemeye nka kera. Ukuri kuba cyari gihe munene iyo mvuye ku ishuri nkaca ahantu bagandariza ibyamwa muri kanyedi marse. Iyo ukaganira n'abantu bakubwiye ati n'abakinnyi bahora baronka ntabo bakironka mentina kuko abenshi barahunze abandi nabo ntibakironka amahera bahora badandaza ntibagishobora kuronka ngo kudandaza ngo bunguke nibyo bahora basuma bashaka abantu babwira ngo bashobore kuranka ngo suma bijya bintu bishoboka ibyamwa byo zirumva byo bishari kujya bisuma abantu bafite ubuzima budasanzwe.
Emmanuel we ndagushimiye cyane rero.
Yego cyane murakoze.
Ugire ubutwari wigutsinde.
Yego igihugu naho kimeze nabi urumva turagerageza n'ibyakunda.
Yee Imana kandi bafashe.
Yego ibyo bikora.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Murakoze turabashimiye kuba mwadukurikiranye tubandanye twumviriza ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika naho gutaha.